bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jodiane Nahazwe ndongoye ibiganiro twafitiye muri kano kanya. Muri byo harimo ihimbazwa ry'umunsi mukuru witwa Saint Valentin, umunsi witirirwa abakundana. Nivyo tugaruka ko mu kiganiro c'abanyedini, ariko mu kanya turabanza tubabwire ahageze ho kwisi. Abakenguza amateka mu migambwe ikomeye uko ari ibiri muri Leta Zunze Amerika bari mu biganiro byo kwiga ku mafaranga leta izokoresha no gukinga kugira ngo ntihasubire kuba uguhagarika imirimo ya leta mu mpera z'inondwi. Biranuganurwa ko baba baraye bashitse ku masezerano, nta n'umwe yamara muri bo yashimye kugira icyo ashikirije kubiri muri ayo masezerano. Conke ngo avuge nimba perezida wa Amerika Donald Trump bamwemereye amafaranga asaba yo kubaka uruhome ku rwego mu manuko bwa Leta Zunze Amerika ahari na Mexique. Abo mu mugambwe wa demokrate bemeye amafaranga azokoreshwa ku mutekano w'urubibe ari munsi yasabwa na perezida Donald Trump kugira ngo uruhome yipfuza rwubakwe, ariko Trump nawe ananavuga ko yashaka yose. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House hamwe n'abashingamateka bariko biruka n'umwanya kugira ngo umunsi wa nyuma wo kwa gatanu aho amafaranga leta ari kwirakoresha azoba yaheze kugira ngo igihugu ntigisubire mu bihe byo guhagarika ibikorwa vya leta ubuheruka. Muribuka ko vyahagaritse kwe imisi 35. Mwomenya ko perezida wa Amerika Donald Trump yari mu gisagara cha El Paso muri leta ya Texas ku mugoroba w'ejo kuwa mbere kwamamaza iziruhome yifuza kubaka ruzokumira abinjira mu gihugu binyuranye n'amategeko. Ibihumbi by'abanyagihugu muri Haiti barihereje amabarabara ku murwa mukuru Port-au-Prince hamwe no mu bindi bisagara mu gihugu ku munsi w'ejo wa mbere, basaba perezida Jovenel Moïse gutanga imihoho kuduza ibiciro by'ibifungurwa hamwe no kurya ibiturire. Ni bimwe abari muri iyo myerekano bavuga ko biyamiriza aho begeka perezida hamwe n'umushikiranganji wa mbere wiwe ko ari bo bibazwa byose. Leta iregwa kandi kurya ibiturire mu masezerano y'ibitoro yasinye na Venezuela. Hari umurwi w'abashingamateka bariko barasaba Moïse gutanga imihoho nabo nyene mu itangazo abashingamateka basohoye ejo bagiriza umukuru w'igihugu kugaragara muri raporo y'ibiturire muri dosiye yo gukoresha n'amafaranga yavuye mu bitoro ico gihugu cahawe n'igihugu ca Venezuela. Gushika kuri ino saha leta ntiremera kwegura naho bariko barayisaba kwegura, ahubwo perezida Jovenel Moïse avuga yuko abo banyagihugu bari mu mabarabara bo kwisubira ko bagahagarika imyerekano. Radio ya Amerika isana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri 19:22, ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Nuko rero nene babwiye kuri umunsi mu kiganiro wanyu mu ntara tuza kwibanda ku by'umunsi mukuru w'umweranda Valentino, uzwi nka Saint Valentin mu rurimi rw'Igifaransa, wimirije guhimbazwa uhimbaza ugenekerezo rya 14 kwezi kwa kabiri uko umwaka utashe. Uwo munsi ntiwakirwa co kimwe mu masengero atandukanye muri Ekleziya Katolika barawemanga, mu gihe andi mashengero bavuga yuko atawubikoza kuko utari no muri muri Bibiliya. Uwo munsi mukuru urahimbazwa kuva mu mwaka mwaka w'amajanabiri na mirongo irindwi na gatatu vyatanguriye mu Butaliyano. Mugenzi wacu Diane Ndonse yakira batumire bari kumwe mu kiganiro abanza batubwire hama baduge kwijambo.
Patiri Pierre Sengiyumva ari mu bajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura, turabaramukije.
Amahoro cyane.
Namwebwe Apotre Kevin Sibomana murongoye ishengero umugwa w'Imana nzima CLG, namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije.
Turi kumwe kandi na Miss Furaha Rebecca wo kuri kaminuza mpuzamakungu ya Equateur i Bujumbura, namwebwe turabaramukije Miss Rebecca. Twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika, aho tuza kuvuga ku munsi mukuru mweranda wa Valentino usanzwe uba itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, ni kuvuga ku munsi wejo uwo bamwe n'abandi babona mu buryo butandukanye batakira kumwe. Mwebwe Apotre Kevin Sibomana, mwebwe umunsi mukuru mwe muwakira gute?
Umunsi mukuru wa Saint Valentin kuri twebwe bwa mbere na mbere ni umunsi tutabona mu ijambo ry'Imana canke benshi bakunze kwitirira umunsi w'abakundana. Mugabo twebwe turavye mu byanditswe byera nuko nta munsi wahariwe ico kintu uhari. Ahubwo nyabuna
umweranda Valentino ntarimo
muri Bibiliya.
Yego.
Oya. Ngira Patrick kumbraza kuduha umuco mugabo mu biranda ijambo ry'Imana tubwira ntabwo tubona Valentine, nibaza ko na Bibiliya yanditswe ahubwo ataranaba kwanza niko biri. Yego, kuri twebwe umuntu akundana ubwame na mbere ni ufise Imana rukundo muri we. Yego rero nta munsi twavuga ngo tungu tuhariye iki, ahubwo nyabuna ijambo ry'Imana ritubwira kutugaragaza urukundo mu buzima bwacu bwa misi yose.
Yego, reka Patrick Pierre nawe atubwiye na wakira muri Ekeleziya Katolika. Patrick, mwebwe musanzwe muri Ekeleziya Katolika uwo munsi muha ikibanza, hari n'inyigisho ziba zitegekanijwe musanzwe muha urwaruka ndetse n'abakuze, niko biri?
Urukundo mu bisanzwe ruva ku Mana, kandi urukundo rw'ukuri ntiruhera, ruzokwamaho kuko ruva mu Mana yamyo kandi ihoraho, ruzokwamaho. Umunsi mukuru wa Valentino twebwe muri Ekeleziya Katolika dusanzwe dufise umugigwa wo kuvuga ati urya muntu n'umweranda. Kubera iki? Turaraba ingene uwo muntu umwanya yabayeho ngaha kuri iyi si, hari igihe aba ari uwari yihebeye Imana cyangwa ugasangana umukristo asanzwe, ingene yagerageje kugenderera ijambo ry'Imana ku buryo abantu bose bavuga bati ujya muntu mu bandi yarabaye akarorero keza. Abo rero nibo hariho amategeko ya Ekleziya itegekanya, bakaca bavuga bakavuga bati ujya muntu n'umweranda, bafatiye ku ugene yabayeho ngaha kuri iyi si, ku ugene yakigwa urukundo rw'Imana ngaha kuri iyi si, kandi akabera akarorero keza abandi mu kwemera.
Valentino rero yawakiriye gute?
Uyu rero Valentino ahari mu mwaka w'amajana abiri na mirongo irindwi nk'uko babivuga babitohoje ko na jensi nari bwabeho, niho rero hari umwami umwamperere bita Claude wa kabiri, icyo gihe hari mu gihe cy'intambara, atanga itegeko ry'uko abantu bose baza mu ntambara baja kumufasha iyo ntambara. Mu nyuma rero arabura abantu baza mu ntambara, niho rero yaca avuga ati nibaza ko abantu bari kubanka kuza kuza mu ntambara kubera ibintu byo kugira ubugeni. Atanga itegeko ry'uko mu gihugu ciwabo yatwara ata muntu n'umwe azosubira kugira ubugeni. Niho rero umusaseredoti Valentino yacazarakira abantu bitegurira kugira ubugeni, akabakira mu ibanga, akabaherekeza, hamagabashikana naho baragana bakagira ubugeni. Mu nyuma rero umwami yahavuye abimenya, maze kuyimenya uwo Valentino bace bamufata, bamufashe rero bacamushyira umucamanza ngo amucire urubanza. Uwo mucamanza nawe yari asanzwe afise umwana w'impumyi, niho rero Valentino ashitse iwe uno mucamanza yamubaza ati wewe uri Patiri Ategome cyangwa umusaseredoti? Nimba uri we sengera umwana wanje akire, ama mpeze ndavyemere. Hama Valentino uko babivuga yarasenze, arasaba Imana iramufasha, hama uwo mwana arakira. Amaze gukira uno mucamanza n'umuryango wiwe bace bahinduka, baca barasaba nibatisimu. Mu nyuma Valentino acaburukiza rwagiye kuri uwo murugo rw'uwo mucamanza. Niho rero umwami abimenye ko Valentino ataciriwe urubanza, yaciye agira iki? Yaciye yica uwo mucamanza. Hama na Valentino nyene baca baramwica, bavuga ko yapfuye mu mwaka w'amajana abiri na mirongo irindwi na gatatu. Kuva icyo gihe rero abantu bace bamufata novuga nti patron, novuga nti nk'umuvunyi w'abantu bakundana, zatangura rero kumwitirira abantu bakundana. Kaba rero hari hasanzwe hariho umugigwa mu gipa mu migigwa y'abapagani wari uhari, umunsi bita ngo ni umunsi w'abakundana. umunsi rero bita ngo nuwabakundana wari uw'abantu bahura bakaja mu byo kudyohera umubiri gusa.
Hari mu migenzo y'Abayuda canke hari mu gihugu iki?
Hari mu Butaliyano. Niho rero mu nyuma rero abo bace bagenda biyitirira Valentino, niho rero mu nyuma mu kinjana cya gatanu niho Papa Gerard wa mbere yavuga ati umunsi bitirira wa Mweranda Valentino nshobora kuba umunsi wo kuja gucumura, umunsi wo kuja kuryohera imibiri w'abaryoherwa ku mibiri. Avuga ati reka rero tugire umunsi mukuru uhimbazwa muri Ekleziya kugira tuwiteka wapfuye kuri uwo munsi. Niho rero batangura rero guhimbaza Valentino neza muri Ekleziya, hama rero uwo munsi mukuru urahava rero ugenda urakwira mu bihugu bimwe bimwe gushika na ushika ngaho iwacu i Burundi. Naho mu Burundi batanguye kuhimbaza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda. Icyo gihe byagenda gute? Ngaho i Bujumbura abadandaza bari bashoboye gufata gukoresha neza uwo munsi mukuru rero.
Yego tutaraja kure. Reka duhe ijambo Miss Rebecca Furaha asanzwe yaserukiye n'urwaruka hano tuzi ko ari nabo rukunze guhimbaza uwo munsi mukuru cyane. Rebecca, mwebwe muwakira gute uwo munsi mukuru?
Twebwe kenshi nabwo tuyumvira aho uwo munsi aho wavuye ibyo padiri akatupataja. Kenshi na nuko twa tubizi nubwa mbere ndabyumvise, ariko twe tubona nk'umunsi w'urukundo gusa wo guhimbaza urukundo. Kurya hariho indi minsi dushobora guhimbaza amahoro, ahandi tugahimbaza ivuka rya Yesu naho tuzi ko atavutse muri Desembre, mbwa hakaba hariho umunsi abacaguye na savante tuyiselebra nyine ya sebu urukundo umuntu agukunda akakwibuka akakwereka akanera akamenyezo k'urukundo.
Reka mukiraho nyine urwo rukundo, hariho urukundo hagati y'abavyeyi, umwana hagati n'umuvyeyi canke n'izindi nshuti, hariho urukundo rw'abantu basengera hamwe ko mu isengero nk'ubwo patiri ashobora kuba akunda abakirisu canke abakirisu bagakunda patiri canke abakirisu bakundana hagati yabo. Hariho n'urukundo tumva urukundo rw'abo bakana rw'abantu bazokubakana. Mwebwe rero muhimbaza urukundo ruwe
ni urukundo rw'abakundana bafise imigambi yo kubakana. Urukundo rwo gukunda mwene data canke umuvyeyi.
Yego, ingene rero mwebwe uhimbazwa, mubona uhimbazwa ku rugero mwifuza, birabanezereza birabahimbara urugero uhimbazwa ko?
Yego. Okay, ndibaza abantu batandukanye rero bawuhimbaza mu buryo butandukanye. Yego, hari abawuhimbaza navuga nabi mugabo babigaragaza uko babasanze babayeho mu rukundo rwabo. Hari abawuprofitamo gukora ibindi byaha mugabo
nivyo babonera hakajyo kukurya.
Hama hari n'abatawuhimbaza nyene bakafata nk'umusosanzwe, hari nawuhimbaza akavuga ati reka umunsi afe tugira aga programme nyene dukadusohokera ntawa dusohokera mukambara kumbure ya kanzu keza kenshi abara katukura kera ibaye tukura turayiziko ibari gagaza nyene bavuga ko igaragaza urukundo hamwe n'igirabura, hama mugasohoka hantu heza akabariwo udukado kenshi abara gashokola kera koga kenshi akunda utuntu nk'utwo, hama hakabariwo agashurwe nyene agashurwe ka agahoze kaba gatukura. Abari nk'uko nyene kenshi.
Ego,
amena majambo meza.
Ego, twa dushugwe twa twavuye he mbega amabara atukura na yirabura. Nayo kwa Valentino akomoka. Sinzi party mwebwe amabara nimwe mwashitseho cyane na nugo gwaruka gwayishiriye.
Murakoze cyane. Jewe ivyo naco ndabivuga ko ivyo nivyo abakiri bato. Nimo babitsi neza ko nkaje ibara ritukura gerekana mutima mweranda. Icyo bitangura gucangana.
Apotre Keza, mwebwe namwe ingene uwo munsi uhimbazwa ngaha mu Burundi, ingene mubona uwo munsi wakigwa haba mu bakuze cyangwa mu bakiri bato, mwebwe muvyakira gute umunsi wo twumvise ko utabaho kuri mwebwe?
Ego, murakoze. Ariko turabingene hano mu Burundi uwo munsi bawuhimbaza, je ku bwanjye nibaza ko abantu babwirizwa canke bakwiye kwigishwa, kuko iyo bari kwaravuga ko hari umunsi wahariwe ibi inubwo patiri agerageje kudusigura kugira ngo baze baribuka uwo muntu, urasanga abantu bariko novuga barabwira bamwe babiprofita kugira bebe iby'ubudandazwa, kuko kuri uwo munsi vraiment amashugwe muri tedeni aragira ikibazo gikomeye cyane, ndetse hariho n'abankana kuri uwo munsi kubera akavuga ngo ntiwanterefonye ntiwagize nuko ndongo sanga umuntu yafashe ubuzima bwiwe abukonsantra ku munsi umwe. Urukora rabwije muri Imana twereka nuko fete ubuzima wabajije kibaza ati none n'urukundo uruhe? Rebecca yatubwiye ngo n'urukundo rwabiteze kubakana, mugabo nibaza ko Patira aho acatubwira ibirushije kuberako surukundo rwabiteze kubakana gusa kubganje byukuri harakene binyigisho nyinshi cyane ba patira badufashe natwe twomye tubivuge sumunsi ukundi gukundana
umunsi yo kavaho umwebwe kubganyu bakigisha urukundo rw'imisi yose
kubganje abantu bakwiye kubitahura suwo munsi werekana urukundo n'iyo dusomye mu gitabo cy'Imana bibiliya twese twizera imigani 17:10 ngavuga ngo umukunzi akundana ibihe byose ukandi yavukiye kubera nko muvuka numva nibihe byose numva sumunsi umwe nibihe byose je cyo mugira batwumviriza nuko nibagaragaza urukundo misi yose apana lo 14 February
yego Rebecca cyangwa kongera ko aha navuze ko ari gwabitetse ko akana ko vuga kuri kote cyangwa ku ruhande rw'abagwaruka kundi makuru ambaza ati nuri rukundo mugabo urukundo nyene rwagara muri bose n'abari marie nabo bakanye bakundana cyangwa kama kuri cyo kintu cyo bakuru rukundo kwe kugagara misi yose nuko yemeza kandi ukunda umuntu nako mukunda gusa le 14 février ariko igituma abajeune cyangwa ruka kenshi dusupportinga uwo munsi
mushira imbere
tushira imbere ni byiza ko haba hariho umunsi umwe uvuga ati umuntu ko ndamukunda reka umunsi tugaragazemo Jean ukunda ku yindi level Jean kurundi rugezi kubera nkuko nayavuze haba hariho umunsi babageneye amahoro siko bwa yuko amahoro kwisa kuye kuba gusa uwo munsi umwe cyane umunsi wa la femme c'est pas yuko umukenyezi dukwiye kumuha icubahiro akwiriye umunsi nyene ariko nikora abari kintu babonye kwa kintu gisa gaciro amakavuga ati deka uwo munsi twibuka ico kintu apana ko ico kintu gikorwa kuri uwo munsi nyene
yego Patrick Pierre mujeje gutumwa bwingo n'imijyango muri diocese ya Bujumbura mbega kugira ngo muha gaciro mwebwe mwamufise intumberi ye
twebwe muri eklezia tujejwe cyane agateka k'umuntu ako gateka k'umuntu tukakaroreshe uko umuntu yaremanye wagashisho k'Imana ama muntu ingene yigenza nga kuri isi ategerezwa ko abari kagamburukira Imana kandi akaba nk'uko Imana ibishaka kwabaho cyo nico cambere duhera ku munsi rero twebwe tugira umunsi wo kwigishanya umunsi wo gufashanya umunsi wo gushigikirana n'umunsi wo kumenyesha inkuru nziza uyu muvukanye apotre yari kabivuga natwe turi muri iyo ngendo nyina apotre yavuze muzobona ko uyu munsi kuva icyo gihe cy'ibihumbi 2009 ugwaruka ngai Bujumbura gwari gwazimiye ari kwinshi cyane niko no bivuga baragura amashugwe utagwaye agashugwe amenya yaguhemukiye no mu rugo ari abantu bashwana bagabo n'abagore ngo ntiyanyibutse ntiyanterefonye turabona ko uwo munsi akogwa ibicumuro byinshi cyane kuri uyo munsi
kutamenya intumbero y'uwo munsi
ubu rero uwo Valentino umusaseredoti yapfuye kubera urwo rukundo rw'Imana yapfuye kubera hagarikiye abagira ubugeni yapfuye kubera hagarikira abacumura nico bituma rero twebwe ubu ikintu tugira turafashanya muri ubu tweduca tugira indwi yose ubu twatanguye itariki 11 tuzarangiza itariki 17 nga muri foyer de charite duca dutumira abubakanye tugatumira ugwaruka tugatumira imisore n'inkumi none munsi aza kuza imisore n'inkumi gucivugo urukundo no kureshanya mu gukoresha ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru abaza kuza baza kwaronkira inyigisho nyinshi cyane amabahezi bace bamenya ingene bifata rero mu guha gaciro umunsi duca tugira umunsi wo kwigishanya karemwa mubajije uyu onye uyu mushiki wacu urukundo nivyo urukundo ruri mice kwinshi ariho gukunda indya gukunda abagenzi gukunda gukina ariho gukunda ikina kiriya mugabo urukundo rw'Imana ni gukorera ineza undi kwifuriza ineza undi kandi urukundo ruva ku Mana rutanga ubuzima ntirutanga urupfu ubu rero Valentino bamukoresheje nabi baca basanga bahanya urupfu batahanya ubuzima
mbega uwo munsi mwebwe muntu ukwiriye kugumaho Rebecca mwe muntu umunsi ukwiye kugumaho canke wovaho muvuga kwiki kuko muntu ari uwo munsi umengo ntutwi muvuga kwiki ku bijanye nuko n'ikibanza ukwiye guhabwa mu gihugu hamwe mu masengero barawemera ahandi ntibawemera mu gwaruka bakawufata ukundi niki kibanza ukwiriye kugira
je nibaza ko kuko kuvuga yuko utajwi mu nzego canke ni kwera batagitse ngira ko komeje ibe ari munsi abantu badakora mugabo nibaza yuko abantu bose baba wuzi mbujya mu isanzu sino mbona atacu twaye kwera hanyigiye ufasha ugukomeza nyene urukundo hagati y'abantu umuntu akabonerwaho ukugira iyo program ugasanga umuntu nigera aronka program yo kubana hamwe no yo kugira umwanya wo kuganya no ubakanye kwera kati kenshi kwera abana cyane kwera indi ndi tugasanga uwo munsi kwera ati uwo munsi no guserebura urukundo ati reka twicare tuyage tuvugane ibya kadoda cyane ugasanga uwo munsi haravutse imigambi mishasha na wame
apotre mbonawe twenga cyane sinzi cyangwa kuvuga
igituma ni ikintu ko nkuko nagomye ndabivuga na patiri yafashije kuyishimangira harakene binyigisha twarakundanye twaraciye mu gihe aho ukundana n'uwo mwubakanye cyangwa isinzi umubwiye mu programu ngo tuzokwama dusohoka kuri uwo munsi n'uyu n'uyu ahandi nta mwanya afise iyo programu niyije ntiziri mu buryo we
yavuze ko ari igihe abasanzwe bataronka ako kanya
ushaka
umuntu akajya gutangura
adaciye aronka umwanya reka tuze naho bica bigenda gute ahubwo nicya muri Imana rirabitwigisha ndetse n'abantu baragerageza kubisigura mu buryo cyangwa buriye urakora akazi mugabo kandi akazi nikagutwara uribuka kubisanga imangajuma yandi urivuka kufise umuryango urivuka kufise abantu urivuka ko nubwo akazi kugutwara hari umwanya tereza gukonsaka kubwo umuryango wawe nabawe ahubwo nyamuce tubwira abantu uko abantu barondere imyanya yo gusangira nabo bakunda ariko atari kuri umunsi gusa kuko bibaye kuri umunsi bizoba umugigwa hama kenshi satana acavyitiza kugira nyine abidetourne gusa ko nkatwebwe tuvuga ubutumwa bwiza inkuru nziza ko dufata ko hari ibintu bimaze kwinjira mu mitwe y'abantu bigongene bikurayo mugabo umuntu agaprofita ako karyo kugira ngo ashobore gufasha abantu boye kubandanya baje mu nzira mbi hagunya abantu bagahindurira ndango bakaja mu nzira nziza kubwanje nuko ndabibona
ego pati mwebwe umunsi keje katolika iraho ikibanza nkundi wabandi beranda kugwego kw'igihugu ariko ntuzwi umunsi kandi ari ikintu kiraba ingo n'imiryango kiraba ugwaruka umunsi mukuru w'umukenyezi umunsi mukuru ugwaruka usanzwe ari umunsi uzwi cyane mu ntwaro ubona wo muvuga ku iki
twebwe muri Ekleziya Katolika hari haberanda benshi cyane abo beranda bose umunsi wabo usanga tuwibuka mugabo ntitusabira ngo ube umunsi wikonje cyangwa umunsi wo guhimbaza bikomeye cyane mugabo twebwe tugiye gusenga turibukanya uwo munsi wariwo twereye duca tumurikira ugwaruka ingene babibamo nk'uko Imana ibishaka kandi bakaraba imbere bagategura kazoza kabo uwapotre arubatse arabiyizi ubuzima bayemo ubu n'umugore wiwe ntawe bihuriye n'ibaba bakiri bato bita kopinaje rero ituma abakiri bato bakeneye umuntu ababa hafi akabamurikira kabereka ibiri byo n'ibitari byo amakabereka n'ubuzima barimo
ariko kandi n'abagenzi bawushikwara yego n'abavyeyi ariko menga uwo munsi ntibawushigikira
abavyeyi ntibashigikira bituma abana baja mu ngeso mbi kiretse ko ari abavyeyi nabo nyene bahura bagahana gashugwe bakaganira iby'urukundo rwabo iyo bari mukuri nta kibazo kihari
abavyeyi kenshi bashobora kudashikira kwa abana babo babikora kuba guhimbaza cyane nk'iyo bazi kumana atarakura gato n'umwana ariko ahimbaza ibiki umwanda muntu agendana na naka atatazi ibyo arimo mugabo hari n'igihe abavyeyi babihimbaza nk'ubu example Jean yavyeyi banje minsi yose kuri Saint Valentin ambo ndafazane ishuge mama ina akagira akantu kari special nyine kukwera avuga ati n'umunsi w'urukundo n'umunsi ubuzwi n'umunsi w'urukundo rero iyo ufise umuntu mukundana wawiteze ko akora akantu atagakoze naho urumva yuko hari kintu atakoze naho nagumuntu ahinda kura ibyo bintu byose ngo uwo ngo umuntu ngo nta mwanya afite cyangwa ikintu avuga ati shehe turakundana none zagenze gute yego n'abavyeyi barawuhimbaza bamwe mugabo
ariko urumva ukwiye kwigumira nk'uko patiri yabivuze ukwiye kuguma hagati y'abawemera iminsi mikuru yose patiri muvuga muti ku rwego rw'igihugu mu ntwaro ntibokwama bemera iminsi mikuru ijanye na beranda ariko mwebwe mukazokwama muhimbaza yego Kevin ati ni uwo munsi gusa ariko ubwo
buzima
ego
ubuzima biryoshye cyane
mugabo uwo munsi ntibwanyu wovaho
kubwanje uwo munsi umva biragonye abantu bawukuraho uko waje abantu bikaba mu buzima bwabo biragonye ukuraho hano ibindi nyine tutaba twemera mugabo usanga nyine bihari urumva nyene byarashizweho isi nuko nyene ifata mugabo kuri abamenye imana abamenye imana bakuye kumenyesha muri imana ibasaba kuye kubaho ubuzima imana ibahamagara kubaho hano muri nosi ntibajanwe n'ivyo kigenkije muri imana itubwiye ariko bahinduke gose ubwo rukundo nibaruhe umunsi kandi nikindi ntibanagwite nubwo patire ambabari gatowe kubera iki ari Severance bise umuvunyi w'urukundo nagira umuvunyi w'urukundo n'umwami w'abami Yesu Kristo kubwanje nica aho nyabona barakuye kubihindura aho nyabona ka umunsi witero donc umuvunyi wabo ari Kristo ko uwo ni badukunza urukundo dashe uwo bafatiye kuri ako kantu kabaye bacaguma nyene kubiha ingufu ariko ubatweretse urukundo runuranye nubwo abantu bwose n'umwana w'Imana jero ko bavuga ko Severance ari we muvunyi w'urukundo aho sindabyumva gucya
bunya bundo bakundana mu biringira atari mu mpemu ngira atari mu mutima mwiranye
urumva iyo ukunda iyo bavuze urukundo urukundo ni ikintu cy'impemu ni ikintu cy'umutima urukundo si ikintu cy'umubiri. Okay, mu bagiriki baragerageza kuvuga inkundo zitandukanye. Baravuga urukundo umwana akundana n'ababyeyi, baravuga urukundo abantu bakundana kubera ico bahuriye ko. Muri abavunjaye dusanga umuvunjaye afite abagenzi b'abavunjaye. Burya n'abamarara nabo nyine afite abagenzi b'abamarara. Igisuma bifite nyine urukundo bikundana hagati yabo. Ubwo nabwo n'urundi rukundo. Hakaba n'urundi rukundo ruri hejuru y'izo nkundo izo bari kubaravuga cyane urukundo rufatiye ku maraso donc kubera kumvukana na naka umva nyine rukundo nyine rw'amaraso niki mudakaba rero n'urundi rukundo ruri hejuru yako ubwo nibwo rukundo tuvuga ndetse no mu ijambo ry'Imana urukundo bita agapeo ni urukundo rudafite icyo rufatiye ku udakunda umuntu kubera ko mwigana udakunda umuntu kubera ko mukorana udakunda umuntu kubera ko hari icyo muhuriye ko mwaka umukunda kubera ko Imana yasutse urukundo muri wewe kandi nawe gusaba kumukunda. Yesu yavuze ngo urukundo muzogiranira nibwo ruzokwerekana ko muri abigishwa banjye nimba byikuye muri abanjye nuko muzokwerekana ngo urukundo rero urukundo tugumve ko si urukundo gusa rw'abakundana niki ahubwo ni urukundo dukunda umuntu wese nurya mwana mwibarabara ariko arasegereza nurya umuntu atagira ikimura umuntu wese ahamagarirwa nuvuga gukunda kwereka uwundi urukundo Imana we mukunze.
Yego reka mukurangiza twumve icyo Patrice Pierre abivuga ko
yego cende makengurukira umuvukanyi nuvuga no munsi bitirira ngo no rukundo mwisanzwe nta munsi hari wo kuvuga ngo no munsi wabakunda naho tegereje kwaba kuko urukundo nugwe iminsi yose urukundo ni ndemano turaruvukana nugwe iminsi yose gushika ku muhero w'isi gushika umunsi umuntu apfa nawe burevyo onye biza kugira tugarure abantu bitirira uwo mwiranda ngo batakare ni kugira tubagarure tubakureyo tubagarukane baze mu nzira y'ukuri bareke kwitirira urukundo icyo rutari.
Ego Patrice Pierre Sengiyumva muri mu bajeje ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakengurukiye ku mitavu y'ikiganiro.
Murakoze cyane ndatumiye n'abantu baze kuza muri foye ku mugoro imisore n'inkumi.
Ego Apotre Kevin Sibomana murongo w'ishengero umugwa w'Imana nzima CLG namwe mbyo turabakengurukiye ko mwitavye
ubutumwa namwe turabashimiye ko mwatwe yumviriye ko
ego namwe bye Miss Furaha Rebecca wo kuri kaminuza mpuzamakungu ya Equateur i Bujumbura namwe mbyo turabakengurukiye.
Murakoze cyane ku butumire.
Bibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga ku munsi mukuru wimirije ku munsi wejo w'umweranda Valentino. Diane Ndose na indemesheje kino kiganiro ndabakengurukiye.
Radio ijwi rya Amerika yabani ikibizo cyacu. Radio
arakoze mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura ariko dusaba imbabazi mwumvise ko avuga ngo Saint Valentin ni ku munsi wejo si ku munsi wejo kuko ejo ni ku wa gatatu ariko azo ari ku munsi wa kane nuko rero tukifuza tubifuriza mwebwe muzo wihimbaza kwitegurira neza batayihimbaza na mwebwe mu bubandanye kuranirwa mu byo murimo. Nunga duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze bwitega abiri yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Odyssey Mfaje muhinga bw'ivyuma na Jodiane na hazo tari kumwe kuri mikro tuzongere ejo naho twahereye tubasigiye kano karirimbo karadijo rya Amerika.
Yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo twitwi America. Radio ijwi rya America. Yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya America. Yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu.